Ich bin die Südamerik. Mwandanya kukulikia ni vigani rovya atu mkirundi ni kinyarwanda kuri radio Ijwi rya Amerika Washington DC miliwene za nshuti muduteza matwi mwalikume na Fideni Yongabo daba haikaza mwigani rovya atu ze kuri isa
iyo umupolisi ari kwa igiturire aba tariko aratunganiriza abo ajejwe gutunganiriza buko igiturire ni kibi cyane gose njye gituma n'abapolisi bamwe bamwe batumurongo gasanganira kiruka zikabo gasanga bagenda ukazimenga bagiye gutora igiturire
Wanita de biru tegusa ayobo yakarere k'igipolisi mu karere ko hagati mu Burundi avuga ko kugwanya ruswa n'ingaruka zayo biri mu byo abapolisi bariko bigishwa mu nyigisho bahabwa n'abahinga baturutse muri leta zunze ubumwe za Amerika tubafitiye no kuvyo umuririmbyi rurangiranwa Kizito Mihigo na Jean Paul Dukuzumuremyi yahoze umusirikare basadye sentare ntayinyuzwa mu Rwanda kureka ikirego cabo cyo kunguruza turavuga no kumaze ikiyaga Tanganyika yahinduye ibara ku nkengera z'ico kiyaga mu gisagara cya Bujumbura hamwe no kumishikirano hagati y'abarundi ishobora gutunganywa muri uku kwezi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda aho muririnzi rurangiranwa Kizito Mihigo na Jean Paul Dukuzumuremyi yahoze amusirikare basavye sentare ntayinyuzwa mu Rwanda kureka ikirego cabo cukunguruza bombi sentare nkuru mu Rwanda mu mwaka wa 2015 yabegetse ku ivyaha vy'ubuhemu bigenewe kugirira nabi ubutegetsi buriho na president w'u Rwanda Paul Kagame ibindi kuri inkuru tumvirize umenyesha makuru wacu Eric Bagirubusa
Abaregwa bombi bagaragaye mu cyumba cy'urukiko bari mu mpuzankano ziroza ziranga abagororwa kandi bakomeye ku masura. Ku muhanzi n'umuririmbyi w'icyamamare Bwana Kizito Mihigo yari n'ishapure ku kuboko ndetse yambaye amasogisi y'umweru mu nkweto zitukura. Umucamanza yibukije ko ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka abaregwa bombi bandikiye urukiko rw'ikirenga barusaba kureka ikirego cy'ubujurire mu rubanza rwabo. Ntihasobanuwe impamvu ku yindi yaba yaratumye abaregwa basaba gusubirana ikirego cyabo uretse kubaza burumwe niba gihagaze ku busabe Uhereye kuri Kizito Mihigo ati nyakubahwa perezida w'iburanisha banya kubaha abacamanza n'ubushinjacyaha mugira amahoro ati yego niko bikimeze umucamanza abajije Maître Antoinette Mukamusoni wunganira Kizito icyavuga ku busabe bwe yasubije ko atamuvuguruza ku cyemezo cye kuko icyakora ari ukumwunganira Demo Bidukuzumuremyi nawe ati nanjye niko bikimeze Maître Blandine ntabwo bumwunganira nawe avuga ko atavuguruza uwo yunganira kuko ari uburenganzira bwe bwo gusaba ku rukiko rwareka ikirego cye cy'ubujurire Bwana Faustin Nkusi ku ruhande rw'ubushinjacyaha yavuze ko ayo mabaruwa ya Kizito na mugenzi we bayabonye kandi ko ari uburenganzira bwabo yisunze ingingo z'amategeko Bwana Nkusi yasobanuye ko aho urubanza rwaba rugeze hose rupfa kuba rutarapfundikirwa burundu uwatanze ikirego ashobora gusaba urukiko rukakireka umucamanza mu rukiko rw'ikirenga yavuze ko nyuma yo kwandikira urukiko babihurije hamwe kandi no mu rukiko bagakomeza kubisaba ubusabe bwabo bwubahirije amategeko avuga ko urukiko rubibemereye abaregwa bombi ubutabera bw'u Rwanda bwabahamije ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi icyaha cy'ubugambanyi bugamije kugira nabi ubutegetsi buriho na perezida wa Repubulika Paul Kagame ubwe n'icyaha cyo gucura umugambi w'ubwicanyi n'ubwicanyi bivuga ko bwari kuba bugambiriye bamwe mu bategetsi bakuru b'igihugu ku ruhande rw'umuhanzi wamamaye mu ndirimbo zibumba insanganyamatsiko z'umwe n'ubwiyunge n'izihimbaza Imana Bwana Kizito Mihigo yaburanye yemera ibyaha n'abisabira imbabazi ku buryo no ku munsi w'ipfundikira ry'urubanza yasabye imbabazi umuryango nyarwanda perezida wa Repubulika Paul Kagame na madamu Jeannette Kagame Kizito kandi ku rwego rwa mbere yari yayirukanye abanyamategeko mu rubanza rwe yanga ko impaka zabo zishingiye ku mategeko zatambamira ukwemera ibyaha kwe wagaruka kuri Demo Jean Paul Dukuzumuremyi n'umunyamakuru Cassien Ntamuhanga bo bikaba ikinyuranyo bo bavugaga ko ibyo baregwa ari ibiremekanyo byacuzwe n'ubutegetsi mu rwego rw'amategeko bivuze ko gusaba kureka ikirego cyabo cy'ubujurire mu rukiko rw'ikirenga Kizito Mihigo na Dukuzumuremyi bemeye bidasubirwaho ibyakozwe n'umucamanza wa mbere Kizito Mihigo ku rwego rwa mbere umucamanza yamuhamije ibyaha maze amuhanisha gufungwa imyaka 10 kuko ngo atagoye ubutabera ku munyamakuru Cassien Ntamuhanga bivuga ko yaba yaratorotse gereza yari yahanishijwe gufungwa imyaka 25 ni mu gihe Demo Dukuzumuremyi we yahanishijwe gufungwa imyaka 30 ibyaba yasaba kureka ikirego cye cy'ubujurire mu rukiko rw'ikirenga rero ku rundi ruhande ruhande kuri demo bedukuzumuremye birasa n'ibyatunguranye kuko nta na rimwe yaburanye yemera ibyaha kugeza no kwipfundikirwa by'urubanza aho yabwiye umushinjacyaha ko namufungisha abazibonanira igihe azabafunguwe. Icyakora hari amakuru yakomeje guhwihwiswa ko ku muhanzi n'umuririmbyi w'icyamamare Kizito Mihigo ko hashingiwe ku gihe amaze afunzwe kandi yaritwaye neza mu buroko ashobora guhabwa imbabazi agafungurwa. Abavuga ibyo bakabishingiraho ko iyo yaba intandaro yo gusaba kureka ikirego cye cy'ubujurire. Abaregwa bose bafashwe mu ntangiriro za 2014. Ibyaha bahamijwe bishingira ku biganiro Kizito yemeza ko bagiranaga na bamwe mu bagize ihuriro RNC ryashinzwe n'abahoza ari inkoramutima z'akadasohoka ku butegetsi buriho mu Rwanda n'ibindi bagiranaga nabo muri FDLR ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva umuhanzi n'umuririmbyi Kizito Mihigo yatabwa muri yombi cyitwa igihangano cye cyose cyahindutse nka kirazira mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu ku isonga byabimburiwe n'ibitangazamakuru by'igihugu na mbere y'uko urukiko rumuhamye ibyaha. Aha bagira ubusabe ry'Amerika Ikigali.
Banyanyi bijwi rya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Mu Burundi amazi y'ikiyaga Tanganyika yahinduye ibara ku nkengera z'ico kiyaga mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu bakoresha ayo mazi bemeza ko amakenga ari menshi kuko aribwo bwa mbere babonye ayo mazi asa n'urwasi rutoto. Muhinga mu bijanye n'ikiyaga Tanganyika Gaspar Ntakimazi we yemeza ko ivyashitse ari bisanzwe kandi vyama vyashitse. Idonido kuri inkuru n'umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Amazi y'ikiyaga cya Tanganyika neza na neza ku nkengera ziri mu gisagara cya Bujumbura ahegereye ikivuko cya Bujumbura naho bita ku mase muri quartier y'icumi muri zone ya Ngagara komine Ntahangwa. Ayo mazi yari yahinduye ibara mu gihe hari abemeza ko haciye imezi itatu asa n'urwatsi rutoto. Kuri uno wa mbere niho iryo bara ryatumye ibonekeza abantu benshi baje kuraba ivyabaye kuri ico kiyaga. Bamwe bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ivyo vyashitse ari igitangaza kandi biteye ubwoba.
Ibintu nyene jewe bunumenga ni hatashe kuva mbaye mu Burundi ndi umwana gushika ubu kimbere gishashe kubona ikiyaga gihinduka kazana irangi tutazi uri jeriza nani cyane cyane nk'uko gisagara cya Bujumbura tumva ko gicaziba nk'ingorane nk'amazi banywa sinumva iyo acapfa gusaza uno munsi amazi adasa nk'uko yahari asanzwe asa kandi yari amazi meza umuntu ashobora kunywa uko nyene ariko urabona yabaye yahindutse abaye ve nk'umwene gihugu usanze ibintu ko tabiziga byahindutse washobora kugira ati ibintu byabaye nibiki bikagutera amakenga
cye uko ndabibona ndabibona nabi kuko dutangura gukura twoga nganye neza tukoga samedi dimanche bandanya koga ariko ubu unye na muntu azosubira koga ngano umunsi numwe bitabaye neza.
Abo banyagihugu bemeza ko bakoresha ayo mazi bafise impungenge ku bijanye n'amagara yabo bagasaba umuco ku vyabaye kugira bamenye ivyo bari bukore ku neza y'amagara yabo.
Twasaba hinga nyene ko bogira ico bashikirije hakiri kare bakahumuriza abanyagihugu biragoye nk'amazi kadufise niho twoziganya ayo twotangura kuvoma ubu tukabanza twari
ko umuntu yifata biragoye kuko ariyo amazi dukunda kunywa kenshi nk'abantu begereye igisagara mu kiyaya kuko begereye ruguru baranywa ajya basanga bava mu misozi. Icyo twosaba nuko botubwira ko atagiye ushaka byo kuba byica turarindiriye n'ukuri
jewe kubera mora numva bavuga ngo aya mazi ariyo amazi tunywa mu jini bavuga yuko arayo muri Tanganyika cyangwa mafise ubwoba yuko kuyanywa nabibonye bica bibingorana batumenyeshe ati nimuyanywe nta kibazo cyangwa ati nimuyare kuko no mu ijoro nza kugura kinjo.
Umuhinga Gaspar Ntakimazi amaze kumva ibivugwa ku kiyaga Tanganyika yavuye yishikira. Uyu muhinga yemeje ko ihinduka ry'ibara ry'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika atari ubwa mbere biba mu Burundi. uyu muhinga akavuga ko ibyo bishobora kumara indwi zibiri avuga ko atacyo byica ku magara y'abantu ariko bishobora gutuma ifi zipfa muri iyo minsi
nuko aho amazi nimeguru hagara amazi yinjira nka bose asubira mu kuzimu bihagaze ayo musubire nyakazi tugana lisensi
ibi ni bisanzwe indwi zibiri
Nguye bizira kudambi hozi fanyishi gose ari nkurungi kokwera amazi abamukuzimu ndabuze je n'iyi eh kuba muri bonye nuko afite musangwe kwa ese cyo parangironwa n'agiye gusana kera gari hibi apeshe barabi bace
mu bujikiranganze bw'ibidukikije buri kumwe n'igisata kijejwe amazi mwishira mu rejidezo kijeje gutanga amazi n'umuyaga nkuba nabo nyine bahishikiye ere bacha batwara n'amazi kuyapima inyuma y'ibipimo ishira mu rejidezo ryamenyesheje kwa amazi ritanga atashikiriwe n'ibyo hinduka kubwizyo abanyagihugu bobandanya bayakoresha kiretse mu gisagara cha Bujumbura ahandi haboneka iryo hinduka ni ku ruhande rw'igihugu cha Congo umuhinga nakimazi yemeza ko ivyo vyibonekeza no mu mazi ya Tanganyika y'ico gihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Congo hamwe no mu mazi ya Tanganyika ari mu gihugu cha Zambia ejo rya Amerika ryashatse kumenya nimba iryo bara ry'ugwatsi rutoto Jo bagibonekeje mu mazi ya Tanganyika ahantu rubibe ni igihugu cha Tanzania no kuvuga mu ntara z'umanuko bw'igihugu arizo rumonge na makamba ariko aho twavuganye bakaba batumenyesheje kwa mazi ya Tanganyika muri ako karere na hadasa neza atabarajugwatsi rutota afisi ibujumbura Remonzi Imana iryo rya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 56.
Yego, na handi wayakura uretse kwijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi abapolisi bakorera mu karere hagati no mu buseruko bw'u Burundi kuri uno munsi wa mbere batanguye inyigisho zizomarindwi kubijanye no kwindongozi zikorera abandi ni inyigisho zitabwe n'abapolisi mu rwego rw'abofisiye n'ibisongereza byabo. Zikazo tangwa n'abahinga mu vyigi polisi bavuye muri leta zunze ubumwe za Amerika idonido kuri inkuru twumvirize Fidel Antoine Salimana
Ugo Rwanda bwo kwarihiriza ubwenga wa polisi rwahuje abapolisi bo mu karere kwa hagati no mu buseruko bw'u Burundi abapolisi batatu bavuye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butumire bw'ishyirahamwe Alarm African Leadership and Reconciliation Ministries ni bazotanga inyigisho Nyandu Jean Baptiste arongoye ishyirahamwe Alarm yavuze intumbero y'iryo shyirahamwe
intumbero ya Alarm ni ugukuza abarongozi bakorera abandi muri Afrika mukunywanisha no guhindura ubuzima bwakomerekejwe n'indyane na karenganyo rero ibyo tubishyira mu ngiro tubikishije mu nyigisho tugenda dutanga mu migwi itandukanye twagenda dutanga inyigisho zishika zikongera zigakora kuri abo bantu bose batewe iteka ryo guhabwa amabanga mu burongozi
Komiseri Tade Birute gusa arongo akareka igipolisi mu kare ko hagati yabwiye abamenyesha makuru icizo nyigisho zizoshimikira
bifatiye mu ngingo zita community policing ku gipolisi cyegereye abene gihugu kugira ngo kibatunganize hamwe byerekeye umutekano kabe n'ibyerekeye discipline inyifato ibereye kaba rero gikomeye cyane cereke kugwanya ibiturire ivyo byose iyo umupolisi ariko aragi igiturire abatariko aratunganiriza abo ajejwe gutunganiriza buko igiturire ni kibi cyane gose njye gituma n'abapolisi bamwe bamwe batumurongo ugasanga ni bakirukazi kabo ugasanga bagenda ku kazi umengo bagiye gutora igiturire dushaka yuko muri kino gihe abapolisi basaba kwitakira mpemero duhereye ku babayobora tugahera ku ntwaza ngabo n'ibisongerezi
Venus Manirambona muri amatari w'intara ya Gitega mu ijambo ryo kugura iyo nama yavuze ko izo nyigisho ari nkenerwa cyane zishobora gutuma indongozi mu gipolisi zirushirizaho gukora neza Venasi Imani Rambona yatanze ishusho y'indongozi ikorera abandi.
Indongozi ikorera abandi ni indongozi yirinda icyo kintu cyose cyoza kibabaza abarongoye. Indongozi zirinda icyo kintu cyose choba kura kuba jejwe na cyane cyane abene gihugu mwebwe mwegereye cyane igipolisi cyegereye abene gihugu no kuvuga yuko rero mutegereza kwirinda icyo cyose cyubabaza abene gihugu
Venance Manirambona yagarutse ku bintu bikuru bikuru bikogwa n'indongozi bikababaza abene gihugu
cyambere na karenganyo na cyane cyane arenganijwe n'umuntu yategerezwa kumukingira hari ikindi cy'ubugunge aho usanga indongozi ashobora koresha aho ari agacagomba gukandamiza ibyo nabyo birababaza cyane abene gihugu tukibagiye rero n'ikindi gikomeye kijanye n'ibiturire iyo indongozi imaze gukorera ku biturire no kuvuga yuko ibyo ajejwe ntasubira kubikora nkuko yategerezwa kubikora acakora ahengamiye kuwamuhaye indongozi ikorera abandi no kuvuga yuko ukorera bose atankunzi atagiturire kigiyemo
Izo nyigisho zigiye kumara indwi zibera mu gisagara cha Gitega ziriko zitangwa n'abahinga mu by'igipolisi barongowe na Kapiteni John Top bose bakaba bamuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abateguye izo nyigisho bavuga ko mu minsi iri imbere n'abapolisi bakorera mu wundi burere nabo nyine bazoshikirwa bagahabwa inyigisho Gitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
banywanyi namwe bakunzi bizwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu Radio ya Amerika Washington DC ibiro byo muhuza mu biganiro hagati y'abarundi biherutse gutangaza ku mishyikirano hagati y'abarundi ishobora gutunganywa muri ku kwezi leta ya Burundi hamwe n'urundani senareyo de rutavuga rumwe n'ubutegetsi byaratangaje ko bizokwitaba ivyo biganiro naho leta yari yatangaje imbere ku biganiro byarangiye kandi ko naho urundani senareyo de rutari gwitavye ibiganiro byahuje abanyepolitike b'abarundi mu mpera z'umwaka uheze Mgenzi wacu Frederic Ngundikije yaganiye mukanya na Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL Onesime Nduwimana umuvugizi w'urunani Senared hamwe na Lionel Ndayizeye umwe mu gwaruka rw'abarundi reka dutangure dutega amatwi Nduwimana atangura avuga ku ngingo y'urunani Senared yo kwitaba ibiganiro
ico no bamenyesha ko nuko nubwa mbere tutanse kuja mu biganiro kubera kwanka kw'amahora garuka mu Burundi kw'abarundi batunganirwa bakaronka ubuzima nk'abandi bantu bahurikiye mu bihugu byabo basanzwe babamo icyo twanse nuko kijya gihe badutumiye mu biganiro bitateguwe hanyuma batumira abo bashaka bihitiyemo hanyuma bavuga ko ibiganiro abije vya nyuma biboneka neza yuko barimo mu mutego wo gusiganwa n'ikiringo ubutegetsi bw'Ubujumbura bwari bwashyizwe kugira ngo buro bushobore kugenda mu matora kamara mpaka canke referendum yo guhanagura ibwirizwa shingiro bavuga bati twarabivuganye ati tuvuye kuvyemeza kandi ayo ari icitwa zogira ngo bafute amasezerano y'Arusha yapfundikiwe Arusha Burundi twiyumvira rero ko ubu hariho ibyahindutse cyari kibumbye cyaramenetse ubu tuzogenda badutumiye nka senare badutumiye twese atanu makumiriwe badasuye kurobanza ngo dushaka nakana nka turamwanze hanyuma twicarire ibyo bibazo byose n'ayo mategeko mashasha basize ko yo guhamba Arusha arimo ngo twibaze ko atakibazo cyo bituma tuvuga tuti twebwe ntitwanse ibiganiro sinibaza mbere nuko ukuvuga yuko ari byo bya nyuma umuntu aba yabyumviriye neza kuko kuri twebwe si n'ibya nyuma ibya mbere kuko cyose bagiye mu biganiro akenshi ntibanadutumiye hanyuma ni nta nicyo bigeze bashikako ni gufata nibyo bitaba biratangura
yego kwitaba ibiganiro umushikana w'umuzime kwitaba ibiganiro n'ikintu kimwe hanyuma kuja mu biganiro mufise umutima wo gushira imbere inyungu z'abarundi n'ikindi kintu muremereye abarundi ko muzoja muri ivyo biganiro mufise umutima wo gushira imbere inyungu z'abarundi
ikwemera gusa kuja mu biganiro dufise inyungu dufise intumbero yuko abarundi inyungu zabo zubahirizwa bagasubizwa agateka ahubwo tuzoja kure gusumba ngaho tuzoja kure kugira ngo ibidushikire ntibizose kudushikira kuko mwarabonye ko abarundi baganiriye neza mu mwaka w'ibihumbi bibiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu agatunganya amatora atunganijwe neza abarundi yose n'amahanga akayemera abantu batavuga bati uburundi niyo guca akarorero baravuga n'ayo matora yagenze ine igisoda kiriho kirabangwa n'ibindi hanyuma imyaka cumi iheze tugaca dusubira mu byo twahoramo mu myaka icumi iheze hari habaye kudeta ubu tuzoja kure dushireho uburindi antagiumwe dusaba kwigira akarima kwigira uburo buteze ngo uko avuga ngo jenda towe n'abanyagihugu ndashobora guhonyanga amategeko ndashobora kugaruka nijyane mu gihugu ngo nitwaje ngo naratowe urumva si ibiganiro bisanzwe
egome namwe Jacques Bigirimana ibiganiro bihuza abarundi biramaze imyaka ishika ibiri ataco biravamwo ari amakuru atangazwa ko atangoga imirwi itandukanye kana uruhande rwa leta rushobora kuba rwarashize mu byo biganiro iki gihe murabona ko hazoba hari ugushaka gushira imbere inyungu z'abanyagihugu
murakoze nkuko mubizi nta na rimwe abantu bazima abantu bakuze bipfuriza neza igihugu n'abanyagihugu bashobora guhaguruka bagahagarika ibyo bari bagejejwe gukora imirimo yabo ya minsi yose bakajya kumara indwi zibiri mu kindi gihugu bagiye gufina rero igihe cyose twahagurutse tukajya hariya i Arusha twaba tugiye kuganira kugira ngo turondeze hamwe inyishu y'ibidutandukanya inyishu y'ibintu tumva kumwe rero n'ubu kuko twabyemeye umuhuza akadutuma ko kandi nazo dutuma ko tuzokwitaba dufite intumbero y'ukubaka dufite intumbero y'ugutuma amatora ategekanijwe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri agenda neza kandi akitabwa na bose
ivyo biganiro mu kanya gatoya cyane rwose ivyo biganiro bikwiye kuba ibyanyuma
ubwo twaravuze yuko ibiganiro twabigiyemo kuva kera kandi ibyo tumaze kujyamo turamaze gushyika ku kintu nyamukuru ejo bundi duheruka yohoho twasa n'abahejeje ibintu bibiri gusa nibyo tutari bwa bwumvikane ko sino ibindi byose ingingo zose bari baduhaye twe twashikirije umuhuza twari twazumvikanye ko twese hari hasigaye ingingo zibiri zo nazo zarashoboka yuko tuzibandaniriza i Bujumbura ibyo rero hamwe n'unyuma gushaka kujyamo ibyo tutari bwahurize ko tutari bumve kumwe birakunda ko twobiherahereza ko mugabo cyo nakubwira cyoco nkuko duherutse kubonana n'userukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ni ukuvuga intumwa y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Michel Kafando aherutse kutwakira i Bujumbura twaravuganye n'abanyarwanda baravyemera yuko iyi round iba iyanyuma kandi ko ari ibiganiro bitegura amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri nibaza rero yuko atabo asubiza inyuma iyo ntambwe kandi yaratubwiye ati icyari gutuma iyo ntambwe idakunda icyari gutuma ibyo biganiro bitaba ibya nyuma ni uko bosubiye muri bo bahora bita ngo amaguverinoma de transition ati ku bwanjye ku izina ry'iwanjye n'izo ku izina ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU iyo guverinoma de transition ntizokwigwa icyo ntikirimwo amatora yarabaye byarahize ubutegetsi burahari ubu ni ukwiga ingene amatora yogenda neza mu bihumbi na mirongo ibiri none kugira ngo kwiga ikintu gusa kimwe cy'ingene amatora yogenda neza akajyamwo bose n'abo bahunze igihugu bagataha nk'abarundi kandi bene burundi bufise uburenganzira nk'ubw'abandi ibyo bidufata umwanya ungana gute
Lionel Ndayizeye muri mu rwaruka rwa Nyerutera Kamu abanyapolitiki ku mpande zose kabasaba gupfundika amasezerano y'amahoro kugira ngo urwaruka ariko kazoza eka urwaruka rwo muri iki gihe nabwo nyine rugire akarorero keza eka rushoboye nabwo nyine no kwiteza imbere ibibazo bihanze urwaruka ni byinshi cyane rwose aya makuru atangajwe n'abanyapolitiki bavuga ko bazokwitaba ibiganiro bafite n'umutima wo gushyira imbere inyungu z'igihugu mwebwe muyakira gute
ego nagira nshimire cyane abo banyepolitiki mwatumiye by'ukuri urumva bariko baravuga urumva yuko bose by'ukuri novuga yuko bo bafite objective imwe kandi by'ukuri uravye uno munsi aha barundi aho Burundi bugeze urabona yuko by'ukuri iyo icaba ico uwo buri cyo cyose urabona yuko yaba kubitandukane by'ibyumviro yaba kubitandukane by'imigambi cyane kumoko urabona yuko abarundi bihari hageze yuko by'ukuri abarundi baje hamwe bakagera objective imwe kugira bateze imbere igihugu no kugira baronderera amahoro igihugu urumva nk'akarorero uwo mushi nshinga ntahe ahebye kuvuga umuri FNL be numuvugizi wa Senarede urumva yuko bose bafite objective imwe byukuri turasaba nkuko abivuze ati reka dusaba imana byukuri nubu nimwashikari yarusha muzoguma mufite objective imwe ntibihinduke kuko mwavuze ikintu cerekeye abanyapolitike bamwe bafite inyungu bagomba kuvuga bafite inyungu aho begamiye nibyo bagomba gushikako byukuri yaba muri leta yawo abo muri muvanse nawo muri opposition byarabonetse cyane kandi nubu turabye imvugo za bamwe urabona yuko byukuri bamwe bafise ama objectifs yo kuvuga no kuvuga ibintu inyungu zabo bwite twebwe nkugwaruka ico dusaba twagira dusabe nkabo banye politiki barutangiye imbere batwereke umuco Jacques Bigirimana aravuze ati amakungu n'abarundi babone yuko hariho abagabo bijunja n'ijambo babitwereke muri ibi bwaniro bagiye kuvuga ko ivya nyuma
cyangwa twese ko muri kamurabandanye komeza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Gordien Mioneza muri hega Gordien
mu karere k'ibiyaga binini
legome akazi na kawe kikirundi
akazi na kanze nitwaye mwiri
duga ku ijambo rero ikibazo cyumvira
cyambere na mbere mba ndashimira ku ijwi rya Amerika ukuntu mwatumiye impande zose manze ntange intererano ya twebwe urwaruka kubera yuko kazeho cyane kuko iriza gupfa byose bisubira mu rwaruka abanyepolitike barafata bakatubesa ibintu bidafite umurongo hirya no hino bakatubesa ibintu bajya kwisimikiza urwaruka kandi kuko nibwo nyine mu bisanzwe rusa nk'uko ufite ingufu ashaka kubwira uwo muntu w'ubwaruka nyine mwatumiye abiri byinshi urwaruka nk'uko twese yukubera ijisho ntidusubire guhendwa n'abo banyepolitike baduta mu rudubi cyangwa babesa abandi bashobore kutubesha badushyira mu bintu bidafite n'inzira nziza tujye ku nivo imeze neza bareke kutubesha cyane ba kabiri nabo uwo Jacques niwe cyase gutuma niwe mbona umenga ari muri guverinoma yaho iyo ngaho iwacu muri leta y'u Burundi Jacques ndagutumye wewe ndagutumye yuko uwo mbwira leta y'u Burundi nk'uko watumwe n'umuhungu yitwa Emile w'urwaruka ati kujya musenga musengera igihugu musengera igihugu n'umundi mufata igihugu musire musengera ibi bintu by'imanuro z'ibiganiro byacu mubisengere kujya nyine musenga musengera imisiri yaramufashije mu gihugu pe hama ubona urimo iyo opozisiyo nawe ndamutume agende bazogende nk'uko bazosimigwa bazogende bahagarariye opozisiyo nk'uko nyine bimeze ntibabibiri nani ananize ibintu bya cyane bumvikane bahuza kuko urabona ubwambere bigira ibintu birebire ngo ikingo ikingo amatora ngo manda ya kabiri ya gatatu ngo n'ibikiriri bagende bazimanda barayihaye zararangiye imyaka ibiri ntiyobananira kwihangana nk'uko babaye bemere bihangane mbere nk'uko bimeze murakoze kuvuga Amerika
murakoze mire kumpanuro mutanze reka dutangure ku kama mwateye Lionel Ndayizeye muvuga ko yoseruka urwaruka duga kwijambo mu
ego twebwe akamo twatewe twakumvise nk'urwaruka kandi by'ukuri avuze ikintu gikomeye cyane abanyepolitiki bo ku mpande zose babyumvise by'ukuri abanyepolitiki bamenye urwaruka ntibazi bararukoresha kubera rukenye hamanagira nsabe urwaruka aho goba ruri hose yaba aha mu Burundi cyangwa mu makungu rutegereze kumenya icyo rucyo no kumenya vision rumenya objective rumenya iyo ruko ruraja
namwe Jacques Bigirimana umushana Emile yabatekamo gasaba ko mwohanura aka batite muri leta bagafata nk'iminsi ibiri basengera ibiganiro kugira ngo ituze riboneke mu Burundi duga ku ijambo mu kanya gato umuntu umwe
biratanze ndayumvise kandi ndoyishikiriza kuko je ndi Bujumbura kandi naho ntari muri leta abari muri leta turavugana kira noneho ndi nitevagariye imigambwe itavuga rumwe na leta itari mu mashyamateka na leta ndafite uburenganzira bwo kuyabwira iyo message itanga ariko nagira ngo hanye subire ngira abarundi batwumviriza ikintu gihambaye kandi batero dakumva gituma cyane tumye mbere dushikaho twashitse ibibazo bikaba umurengera nk'uko byagenze mu 2015 turi mu biganiro twarajya muri Royal Palace narahamagaye abanyepolitike bashika kuri 9 turi kumwe bavuga ngo bari muri opposition radicale ndababwira ni mwebwe bashe naho muri ko baravuga ibyo bwa magi za leta indabanza mwerekane yuko mugomba koko ko aba vrai partenaire mwerekane neza ko muri abantu bipfuza koko guhangana muri politique guhangana muri demokarasi irondera umurideri umwe mwumvikanye ko mwebwe mugira ube muhurije ko niho n'abarundi babashigikiye bazongwa ati babantu batavuga rumwe na leta turi inyuma turabona ko bari organize turabona ko arabashigana n'abapasoni ehera barashize umuntu umwe imbere bumvikanye ko kandi iyo bigira uko onye n'ukuri umugambo uri kubutegetsi ntiwo ari kuronka amanota waronze amajwi waronze cyarabananiye
reka tubanze duhe ijambo mujyana hahe Onesime Nduwimana nawe nyine
cy'icambera nce ndakwishira ngaho nyene ikibazo sukunana mugwe kibazo suku tapfi by'umuntu ateye ku mukono naho bya bitagira kazoza cyane naho bya bisari kazoza kamara urume kamari gihurumero mara kuko navuze ko duteza kuba ku Burundi k'imyaka n'imyaka izokurikira twebwe tutakihari.
Ibiganiro twa twafitiye kuri isahani ubigarukiye kuri Radio Jiri America dushime engineer adufashije mu buhinga bw'izuma na Fasil Gebeyehu fashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri isa wahagarikiye ibiganiro ni Edigwema kuri mikoromari kumenaje Fideniyo ngabo tubashimiye mwese mugira umugoroba mwiza mwananya kumviza Radio Jiri America.